Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse baduteze amatwi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakekwa kuba baroberi barishe abantu batanu barimwo abana bane bishwe baturiwe mu nzu bonge bafata bunyago abandi barenga cumi mu gitero bakoze mu buseruko bw'ico gihugu. Jack Aya Anayeyi, umukuru w'akanama k'urwaruka mu ntara ya Ituri, yavuze ko iki gitero cyakozwe n'abaroberi ba ADF ku munsi wa gatandatu mu ijoro mu mihana y'i Busio muri iyo ntara. Anayeyi avuga ko abanyagihugu batanu bakomeretse abandi baranyuruzwa. Abo baroberi barateye ikindi kigwati kihegereye ku munsi wa kane bica abantu babiri bongera banyuruza abashika kuri 40. Nawe Faustin Babanilao Mboma, umutegetsi muri iyo ntara, yavuze ko iki gitero kibaye mu gihe bariko baragerageza kwakira baritegura kwakira abanyagihugu bahunze ibitero byahitiye muri ako karere. Ahandi havugwa ibitero by'abajihadiste ni muri Burkina Faso, aho igitero cishe abantu abasivile batanu barimwo n'umwana umwe mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Igisirikare kivuga ko abo bajihadiste bateye abasirikare mu kigwati ci Barsalogo, ikindi gitero gikogwa ku basivile mu gatondo ko ku munsi w'Imana. Igisirikare kivuga kandi ko cishe abo bakora iterabwoba batari bake gikoresheje indege cyongera gisambura ikambi yabo bahora bihishamwo bahejeje kugaba ibitero. Ibitero by'abajihadiste muri Burkina Faso bimaze guhitana ibihumbi by'abantu hamwe n'ababa imiliyoni zibiri bahunze ingo zabo. Ishavu abanyagihugu bagiriye leta ko kuba yarananiwe kubagarukanira umutekano nicyo cyatumye mu kwezi kwa mbere Lieutenant Colonel Paul Henri Sandayogo Damiba akura ku butegetsi Roque Marc Christian Kabore. Damiba yemereye abanyagihugu ko kugwanya abajihadiste ariko yashyize imbere ariko ibitero byabo birabandanya muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Ghana, aho abategetsi bagabisha ko banyororo hamwe n'abajihadiste batorotse mu ibohero muri Nigeria mu ndwi iheze bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cyabo. Abanyororo amajana hamwe n'abajihadiste hafi 70 batorotse inyuma yaho abitwaje ibigwanisho basambuye impome z'ibohero ryo mu gisagara cya Kuje ni hafi y'umugwa mukuru Abuja wa Nigeria. Ku munsi wa kabiri w'indwi iheze iki gitero cemanzwe ko cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Itangazo ryasowe na leta ya Ghana ejo ryavuze ko igisata kijejwe imbibe cyategetse abategetsi bacu gukomeza imikwabu no kugenzura imbibe kugira abo batorotse mu ibohero muri Nigeria ntibinjire mu gihugu cyabo. Nigeria na Ghana ni ibihugu bihurikiye muri CEDEAO kandi kwinjira mu gihugu va mu kindi muri uyo muryango nta visa irinda gusabwa. Abajejwe mu mutekano ba Nigeria bariko baragwana n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram hamwe n'ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu mu ntara y'uburengero bwa Afrika witwa ISWAPO mu funyafunyo y'icyongereza mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ibi bitero bimaze guhitana abantu 40,000 hamwe n'abarenga 2,200,000 bamaze guta ingo zabo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve muri Afrika dusimbire mu karere ko muri Buraya aho intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ibandanya. Abantu bashika kuri 15 barishwe mu gitero cya rokete caguye ku nzu y'igorofa ibamwe abantu benshi mu gisagara cya Shasive Yar ni muri Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze jo ku munsi w'Imana ko kumbure n'abandi bantu baharurwa mu macumi boba bakiri mu ihome by'iyo nyubakwa. iki gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu cyabaye ikindi cyahitanye abasivile batari bake. Abarusiya bakunze kuvuga ko ibitero byabo biba bitumbereye gusa abasirikare ba Ukraine. Iki gitero gikurikiye cyahitanye abantu 19 ku kibanza kirimwo amamangazini menshi i Kremenchuk mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, hamwe n'icyahitanye abantu 21 mu ntara ya Odessa iri mu manuko bw'igihugu hari mu ruku kwezi nyene. Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwateye misile hamwe na rokete mu buseruko hamwe no mu manuko bw'igihugu ku munsi wa gatandatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu karere ka Buraya kandi muri Portugal, imiriro yadutse yatumye abazimya imiriro barenga 3,000 hamwe n'indege 30 bariko baragwanya imiriro yadutse mu ishyamba muri ico gihugu. Abategetsi bavuze ko abantu 29 bamaze gukomeretswa n'iyo miriro. Ikigo kijejwe gukingira abanyagihugu impanuka kivuga ko abagwanya imiriro bakora umurango n'ijoro kugira batururuze uwo muriro. Umushikiranganji wa mbere wa Portugal hamwe na perezida w'ico gihugu baciye bahitamo guhagarika ingendo bari bateguye gukora hanze y'igihugu, bahitamo kuguma mu gihugu muri ivyo bihe kirimwo. Ishyirahamwe rya Buraya ejo kuwa mungu ryatangaje ko ryarungitse indege gufasha kuzimya iyo miriro muri ico gihugu ca Portugal.
Alize Bigirimana urakoze kuri amakwezo aduteguruka uhejeje kudushikiriza haya nayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amenyesha ko ashobora kwitoriza manda ya kane yo kuyobora u Rwanda. Abatavuga rumwe nawe babivuga ku
iki? Niba wiyumva ko ashobora kwemeza kuyobora indi myaka 20, ubwo bigasaba ko ishinga rihinduka. Iyo umuntu atashoboye kuba igihe cy'ikigeze cyo kuba ataveho, ashobora guhinduza itegeko nshinga. Biba bitari bikiza kuko sigara nabi ishobora guteza ubururu, ikabuza umutekano.
Uyu ni Dr. Frank Habineza, hatwara umugambwe Green Party utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Muri make mu Burundi, isekeza ryo gukura abasegereza mu mabarabara atandukanye rirabandanya. Abakuze batazova mu mabarabara atandukanye y'u Burundi bashobora kuzo kwisanga mu busho butandukanye. Izi nkuru zose turazirambura mu kanya isasi. Nongere ndabahikaze. President Paul Kagame amenyesha ko ashobora kwitoreza manda ya kane yo kuyobora u Rwanda. Ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ryahinduwe mu 2015 riramwemerera kwitoza kugeza muri 2034. Nyuma yaho ariko kugira yitoze bizosabwa ko ibwirizwa shingiro ryongera guhinduka. Bamwe mu banyepolitiki muri ico gihugu aha bagasanga hari agahazi. Ibindi kuri ino nkuru reka tubaze mugenzi wacu Assumpta Kabonyi ari Kigali mu Rwanda. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riha amahirwe Perezida Paul Kagame yo kuziyamamaza muri manda ebyiri z'imyaka 5 iri imbere. Gusa mu kiganiro yahaye France 24 kuri uyu wa gatanu, mukuru w'igihugu yavuze ko ateganya kwiyamamaza mu myaka 20 iri imbere.
Nakwiyamamaza n'indi myaka 20, ibyo nta kibazo mbifiteho. Koko se turi kuvuga ku matora? Nanone kuri iyi ngingo ibuvuga ni bya bindi byo guhinduranya imvugo ndiho mvuga. Amatora ni amahitamo y'abantu, sibyo? Yego. Kunenga ujya wumva, nibura nturumva hari uvuga ko amatora atanyuze mu mucyo, mu gihe ibyo byabaye ahandi hantu bikaba bitavugwa ntibinavugwe n'abatunenga. ubu tuvugana hari imanza z'amatora mu bihugu bikize. Uribuka mu gihe gito ko hari urubanza mu gihugu cyakataje muri demokarasi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntekereza ko abantu bagomba guhitamo icyo bashaka kwigezaho. Ufite ibibazo byawe, umuntu yakabaye yibazaho ariko ushaka kuba ari wowe untegeka icyo nkwiye kuba nkora. Ibyo harimo kwivuguruza. Uri kuvuga ku matora. Amatora ni uguhitamo kw'abantu.
Nyuma y'iki kiganiro, Ijwi ry'Amerika ryavugishije Dr. Frank Habineza uyoboye ishyaka ritavuga rumwe na Leta Green Party, nawe akaba yarabaye umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu agatsindwa mu matora y'ibihumbi 2017. Frank Habineza yasobanuye icyo iryo jambo ry'umukuru w'igihugu rishaka kumvikanisha.
Icyo bivuze niyo bayumva ko yakongera kwiyamamaza mu myaka 20 bizasaba ko arongera agahinduka itegeko nshinga. Nicyo bivuze kuko itegeko nshinga ntabwo rimwemerera kwiyamamaza kurusha kurenza n'imyaka 10 iri imbere. Kubera ko impamvu mbivuga gutyo ni uko itegeko nshinga n'ubundi rivuga yuko umuntu atagomba kurenza manda ebyiri, kandi manda ebyiri zivugwa cyane ni iza nyuma y'iyi y'amanda y'imyaka 7. Ubwo bivuze yuko niba we yumva ko ashobora kwemeza kuyobora indi myaka 20, ubwo bigasaba ko itegeko nshinga rihinduka.
Muri 2015 itegeko nshinga ryarahindutse riha uburenganzira Perezida Kagame bwo kuba yakwitoza indi myaka 5 kugeza mu mwaka 2034. Frank Habineza wa Green Party akemeza ko ishyaka rye ritigeze ryifuza ko itegeko nshinga ryahinduka.
Murabizi ko tutari dushyigikiye ko itegeko nshinga n'ubundi rihinduka, twumva yuko kugira ngo babe demokarasi yabo ni uko berekana ububasha mu mahoro. Iyo umuntu atashoboye kuba igihe cyo kigeze cyo kuba ataveho, agashaka guhinduza itegeko nshinga biba bitari bikiza, kuko bigaragara nk'aho nabi bishobora guteza imvururu, bikabuza umutekano.
Ariko umukuru w'igihugu avuga ko ari abaturage babishatse, nibo babishakiye barabimusaba. Icyo gihe ntabwo bavuga ngo byateza imvururu kandi aribo babishatse.
Ubwo nyine icyo bashatse ubu ni uko bitazarenza indi myaka 10 iri imbere. Ntabwo bashatse ko byagera ku myaka 20. Ibyo ntabwo bigeze bafungura burundu.
Nibwo bwa mbere Perezida Paul Kagame atangaje aho ahagaze ku matora ateganyijwe mu Rwanda nyuma yo gusoza manda ye ya 2017-2024. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda aheruka mu kwezi kwa munani 2017. Komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko Abanyarwanda batoye Perezida Kagame bangana 98.8%. Amatora yabaye habanje ubusabe bw'Abanyarwanda bwasabaga kuvugurura ingingo y'101 y'itegeko nshinga yabuzaga Perezida Kagame kwiyamamaza, kuko yarasoje manda ebyiri z'imyaka 7. Itegeko nshinga rishya ryavuguruwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 riha amahirwe Perezida Paul Kagame kuba nasoza iyi manda y'imyaka 7 aziyamamaza mu zindi manda ebyiri z'imyaka 5 imwe imwe. Kugeza ubu abanenga demokarasi y'u Rwanda bemeza ko ibyo abaturage bakoze basaba ko itegeko nshinga rivugururwa atari ubushake bwabo, ahubwo babihatiwe n'abayobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Mu Burundi leta yemeza ko igiye guheza burundu ikibazo cy'abana baba mu mabarabara n'abakuze basegerereza mu isekeza ryatanguye mu gihugu cyose kuwa kane w'indwi itwaye dusozereye. Abana bafatwa baca bajanwa mu bibanza begeranirizwamo imbere y'ugusubizwa mu miryango, ku bayifise impfuzi nazo zigashirwa mu bigo by'irerero. Abakuze bo bakoregwa dosiye bagashengezwa muri za sentare. Ibindi kuri ino nkuru Nairo Julika Neza akoresha Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura usanzwe urimo abana benshi bategereza kurusha ibindi bisagara, niho hatanguriye isekeza ryo gukura abana bategereza mu mabarabara bakahaba hamwe n'abakuze batabiriza ariko bagataha mu mihana yabo. Ibanza bategereza bakunda kubonekamo haba mu makaritsiye hagati ku mabarabara hamwe n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika ntabwo ariko bakora iryo sekeza basize. Kugeza ubu ababa 300 nibo bamaze gufatwa. Felix Ngendabanyikwa, umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bujejwe gushikirana, yemeza ko abakuze atakindi barindiriye baca bajanwa mu butungane kubera gutegereza icaha mu Burundi.
Abakuze bashika hafi 200, abana nabo bagashika hafi 90. Ni ukuvuga ko ku bantu bakuze aburumva kubera ari icaha ubushikiranganji bw'ubutungane bafaye bakoranye nabo n'abajeje umutekano baca batangura amadosiye yabo. Ubwo nishobora kwemera yuko ibibandanya gutya dosiye zugurugwe hama kubana nabo barateguye ibigo duca tubashyiramwo dushobore kumenya iyo baje bava, hanyuma dukorere no ku babyeyi babo.
Ariko bamwe mu bafashwe nka Delaide Nzeye Imana w'imyaka 60 bavuga ko babitewe n'umuga basaba leta kubaha imitahe mito mito kugira basubire iyo baje bava. Umukenyezi aturuka mu ijenda muri komine Mugongo Manga intara ya Bujumbura ihanura ubibera n'igisagara cy'ubutunzi yahora yirirwa asegerezamo
aciye imyaka ibiri seka yarashyiye kubera aho nanguye kugwara mu cumi na kamwe gusenga bayo nge nasabye ndashengarabuga hari igihe mbura bavuze ngo barabyanditse ngo basubire kutuhereza ngo banabo ntibadusaba munaki iyo turaje munatutari two kurya genda kufungura yabuze nawe ndihangara nuko nyine rero isaba ngataye nubwira kujya nkaraba nkadandaza kuba tuzi ko kudandaza ndatakishe n'ubundi nahora n'ikiringero ariko kuko nanguye kugwarira kimwe byashe bihagarira kandi kunda nakuga.
Umukenyezi wundi nawe yaba mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura yemeza ko imvura y'umwuzure yafite inzu yiwe ariyo yabaye intandaro yo kwisanga asabiriza hanze y'Imana asaba gusahirizwa.
Nukuri nyene ko muzi je iri barabara nari mbonye kuko ibarabara ni rinera ririnje nashaka ko mufa benga mu barabara ibintu byambaye nasho kuva mu barabara kose twavuke kuko Imana ni Imana.
Abandi agateka k'abana bamenyesha ko uyu mugambi ukwiye kwitonderwa cane. David Ninganza twari ishirahamwe Sojepaye Burundi ni umwe muri bo uku niko yaziguhirije ujya Amerika.
Kenshi na kenshi tugomba gutora umuti mu kivunga hariho abana kumutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuti yuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe kubera ari impfuvyi iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe.
Leta isigura ko ikibazo cizwe kandi abana batagira imiryango bazorondererwa yindi ibakira abandi bashirwe mu bigo by'irerero. Hahize imyaka irenga itandatu leta y'u Burundi igira amajanja gukura abana n'abakuze bose basegereza mu mabarabara ariko abashirwa mu bigo n'abasubizwa iyo bavuka bugaca kabiri bigarukiye. Ubu imenyesha ko ari gereza ya nyuma.
Twizere neza yuko ari intambuko ya nyuma tugiye kugira ngo turabe yuko ibyo gusegereza bihera burundu.
Bamwe mu bana baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batishimiye ubuzima bwo gusabiriza bakavuga ko biteguye kubiheba ariko baronse ubasahiriza.
Ndacari mutono kwiga ntavise imano nyinshi babura ukuntu boziserura.
Icyo yafashe cyane ni uko yagura mu ibarabara akaya mu gutwe ndanda
reka rero ndaje gukora ibintu byo gushaka amana umutaye kwera cyane akoma nakonje kwera
n'abantu bahereza amafaranga cyangwa ikindi kintu utabiriza mu ibarabara mu minsi iza ntibazoroherwa nk'uko bizigurwana ngenda banyikwana.
Ibyo cyangwa igihe ejo tuzokora kubatanga kuko ni ugutanga n'ishaka umuntu wese akora mu mufuko akora mu isakoshi ku ngozi yiwe agatanga amahera nawe azoba ariko aragwanya umugambi wa leta. Ibyo rero mubonye naho twadutse ariko baratanga bivuze bibatangaze cyane ko twasanze uru rugamba rutoroshe ko ariwe washyira umutima w'ikibabago ngo bariko barafasha kumbi bariko bafinansa bagira nabi
kugeza ubu nta bitigirikano n'ibizwi by'abana n'abakuze basegereza mu mabarabara mu Burundi. Mugabo mu kigwa cyatowe mu ntango z'ukwa gatatu uyu mwaka ihuriro ry'ibigo bijejwe iterambere ry'imiryango mu ntara ryerekanye ko mu ntara 9 ku 18 zigize igihugu hari abana 700 basabiriza. Icyo kigwa kivuga ko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura honyine hari 5,000. Leta yabwiye abayifasha mu gisata cy'abana ko ikeneye n'imiburiburi y'amamiliyari arenga 22 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo itorere umuturama icyo kibazo. Ubushikiranganji bw'ubushikirana butangaza ko ikibazo cy'abana bo mu ibarabara n'abakuze basabiriza cyatanguye mu Burundi kuva mu 1993 inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye ikomeza kwiyongera kugeza ubu kubera ingeso mbi n'ubukene buri mu miryango buvuze uruhwa. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tubandanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu banyagihugu bakoresha indege ziva mu gisagara cha Bukavu zija mu cha Minembwe bavuga ko amafaranga bariha atangana na service bahabwa. Reka mugenzi wacu Redaste Ngabo ari Uvira atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Ugeze ku kibuga cy'indege cya Kavu mu cyango se cya Minembwe usanga bamwe mu bagenzi baje gutega indege ariko iyo muganiriye nabo mbagutura ibibazo birimo kuba hari igihe bamara igihe kirekire bashaka indege batwara ariko bakayibura. Nyina w'umwamiyeme twamusanze ku kibuga cy'indege cya Minembwe yaje gutega indege ya Goma Express yagaragaza yuko yaramaze igihe kirekire ashaka indege ariko ntayibone.
Ndaje Bukavu tuzinduka nyine Bukavu kubera impamvu zitandukanye twebwe gatahandi duca ni ku ndege kiducha kwa mlima kiducindo ndo inzara kwa dusiganye ninde ariko nayo kiboneka ya buri gihe izitinze kutumaza kama ingata tukwishuye ariko none tugi
Aba bagenzi n'abacuruzi bagenda muri izi ndege kandi bitewe n'uko amabarabara ya Minembwe Uvira yapfuye ndetse arangwamo n'umutekano muke bavuga yuko hari igihe indege zanga gutwara imizigo yabo kandi barayishyuriye Museveni Jean Dodi ni umucuruzi w'amatelefoni mu Minembwe
hari igihe tubishyira ku madepo akatubwira ngo biraza umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri indege ikagenda igatinda yaza ikabisiga n'igihe iziye kumpanze imizigo myinshi bihari n'aba passage bari benshi cyangwa se abagenzi ubundi ibintu by'ubucuruzi bikira ngo bizere kugihe kuko aba clients uzuba gahunda ukababwira ngo bari n'umunsi umwe cyangwa ibiri barashaka gahunda ndakuka muri cya gihe ibintu bigiye kuza nyuma ya gahunda cyo bita a contrata ibintu bigaje a contrata muri cya gihe baba clients urabatakaza
aba bacuruzi basobanura kandi ko nubwo indege zisiga imizigo yabo babishe amafaranga menshi arutayo baba baranguriyeho bicuruzwa
ngo ku ndege usanga kwaranguye ibicuruzwa ku biciro biri hejuru bamara babishyira ku ndege kugira ngo bidushyikire hano mu Minembwe ugasanga amafaranga waranguye bya bicuruzwa transfer yota amafaranga waranguye ku rugero nk'isukari isukari tuyirangura ubungubu bigeze muri $55 ariko yishyize ku ndege uvuga ngo ibiro 50 urazishyurira kuri dolari n'igice n'amafaranga hafi idolari nka 75.
Byicaza Kristo akorera kampani y'indege ya Goma Express agaragaza yuko impamvu rimwe na rimwe basiga abagenzi cyangwa se badatwara imizigo kandi barishuwe biterwa n'uko ikirere kiba kifashe.
Icya mbere pilote azabanza agahamagara mu Minembwe akabaza nimba hari imvura akabaza nimba umuyaga ari mwinshi akabaza ikirere wamara kumusobanurira uko ikirere kimeze bikamuhesha kumenya ibiro akura ahava icyo gihe bikaduhesha gutuma ibiro bisigara igihe wijeje umuntu ko imizigo yiwe iri buze ugasanga yasigaye iyo ni impamvu imwe cyane izituma imizigo isigara biva ku bapilote ntabwo bituruka kuri twebwe abakoresha indege kubera izo mpamvu ugasanga imizigo yagiye isigara abantu bakabidushinja ariko muzukuri ntibiba biturukaho
bishenga muzungu n'abakorera kampani z'indege zikorera Goma Bukavu na Minembwe yerekana yuko ubwinshi bw'abagenzi bakoresha indege aribyo bituma rimwe na rimwe indege zibura kuko ziba zakoreye ahandi
aya makompanyi dukoresha usanga abafite amademande menshi urabona aya materitware agize Sud Kivu na Nord Kivu usanga kugira ngo uve mu mujyi wa Goma uje mu materitware yayo inzira y'umuhanda akenshi ibipfuye kubera ama insecurite n'umuhanda mubi bigatuma bikoreshwa indege na Bukavu nuko kugira ngo uje Kalima uragenda n'indege uje Shabunda uragenda n'indege uje Beni uragenda n'indege
ubusanzwe kuva mu mujyi wa Bukavu nago mujya mu Minembwe hagenda indege ntoya zitwara abantu 18 aho buri mugenzi yishura amadolari 200 y'Amerika Bedasse Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Ijwi rya Amerika tugeze ku makuru ya sport n'imikino hari no munsi cyahera mu Rwanda ikipe y'igihugu ya Togo niyo yegukanye umwanya wa mbere mu irushanwa mpuzamakungu ry'umukino wa tennis ryitwa Davis Cup yari imaze iminsi ribera i Kigali mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda yarabidukurikiraniye
mu mukino wa nyuma wabaye ejobundi kuwa gatandatu mu irushanwa rya tennis rya Davis Cup ryari imaze icyumweru ribera mu Rwanda ikipe y'u Rwanda yari yaje ku isonga mu itsinda rya mbere yacakiranye n'ikipe y'igihugu ya Togo yari yabaye iya mbere mu itsinda rya kabiri abanyatogo batunguye abanyarwanda babatsinda imikino itatu yose ku busa ni ukuvuga mu cyiciro cy'abakina ari umwe ku wundi ndetse no mu bakina ari babiri babiri iyi ntsinzi ya Togo yatumye iki gihugu gihita kizamurwa mu ntera kiva mu cyiciro cya kane kinjira mu cyiciro cya gatatu umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Togo Logro Komlavi Martial avuga ko nta bintu bihambaye barushije ikipe y'u Rwanda
ecoute c'est le sport hein le sport
reka rero nkubwire buriya muri siporo ugomba kubaha uwo muhanganye twebwe nta kindi kintu kidasanzwe twavuga twakoze gusa twashyize umutima wacu wose ku mukino byadukundiye bigenda neza dutsinda u Rwanda inshuro eshatu zose ku busa ibi ngibi ntabwo bishatse kuvuga ko abakinnyi ba Togo barusha cyane abakinnyi b'abanyarwanda ngo tujyeho tuvuge ko dukaze ni utuntu dukeya gusa ni utuntu tw'amayeri yo mu kibuga twabasumbije ariko ubundi ni ukuri ikipe y'u Rwanda nayo ni nziza kandi irizera ko nayo umwaka utaha izitwara neza kurushaho
ku ruhande
rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino wa tenisi umutoza Sylvain Rutikanga arasobanura imvano yo gutsindwa na Togo ku mukino wa nyuma.
Uyu munsi ari umunsi tuguye nk'ikipe y'u Rwanda kuko twavuye mu ijonjora turi aba mbere, tugomba guhura n'ikipe ya mbere mu yindi groupe, kuko twamaze kumenya ko tugomba guhura na Togo. Togo nayo yaje yiteguye ishaka kugira ngo ive muri kanije muri gatatu, kuko yazanye abakinnyi b'abahanga bafite ari ababa mu Faransa n'ababa muri Amerika. Mu by'ukuri umukino uno munsi watugoye, gusa icyaduhuye yuko tuza kuza kwitegura mbere yawo byakudufasha kuri uno mukino uno munsi, kuko rino rushanwa tugiteguye ibyumweru bibiri gusa.
Kapiteni w'u Rwanda Bertin Karenzi arifuza ko na nyuma y'amarushanwa abakinnyi bakwiye kujya bakurikiranirwa hafi ngo badasubira inyuma.
Ubuyobozi turasaba ko buratwegereye, gusa nanone buratwegera iyo amarushanwa yegereje. Gutegura imikino ntabwo ari ukumutegura irushanwa rije, bisaba ngo ube waramuteguye na mbere. Niyo mpamvu n'aba ngaba nk'uko nabivuze baje bavuye hanze, baba barateguwe, baroherejwe hanze kwitoza amakampu n'ibikino. Icyo nsaba ubuyobozi ni ukugira ngo bakomeze batwegere, niba irushanwa rirangiye ntibe birangiriye ahangaha.
Wumve Theoneste Karenzi, perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda.
Twishimire yuko aribwo bwa mbere ryakiriwe muri aka karere, ni ukuvuga ngo biduhesheje icyubahiro nk'igihugu, biduhesheje ishema nk'igihugu ndetse na federation, maze no kumenyekana no kugaragara nk'igihugu kizi gutegura kandi kigategura neza amarushanwa.
Ikipe ya Togo yegukanye umwanya wa mbere ndetse izamurwa mu ntera, u Rwanda ruza ari urwa kabiri. Ikipe ya Jari ya gatatu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Sudani yaje ku mwanya wa kane, Tanzania ibiri ya gatanu. Ku mwanya wa gatandatu haza Botswana, Angola ibiri ya karindwi. Ikipe y'igihugu ya Uganda yaje ku mwanya wa munani, naho ku mwanya wa cyenda no wa nyuma haza Congo Brazzaville. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean Claude Munyandinda, urakoze. Mu Burundi naho mu rwego rw'urunani uri mu kibanza ca mbere gifata kibanza mihiganwa ya basketball nyuma y'inkino zitatu mu gice cyo gusubiriza. Mihigano ya handball i Bujumbura mu rwego rw'intwari uri mu kibanza ca mbere nyuma y'inkino zitatu nyene. Desire Hatungimana, zifashe gute?
Muri iyo higanwa ya handball mu gisagara ca Bujumbura, umugwi w'intwari watanze Golden Team ku bitsindo 31-27. Rukizo nayo itsinda Ambassadors ku bitsindo 32-12. Ayitangira Havelien ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe rya handball mu Burundi, n'ahari mu ntango arizera ko ihiganwa izoba ryiza, ariko akamenyesha ko ibibuga bikiri intambamye ku iterambere ry'imipira y'amaboko mu Burundi.
Tugeze ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa, uravye ko amakipe ameze neza, mugabo ntarafata bitime imwe tubona nk'iyo bari bageze ko umwaka uhetse. Ubu haracarimo uzi gutinyana uvuga mugabo, urabona ko amakipe meza.
Muri basketball naho mu gisata cy'abigeme, urukino rwarurindiwe n'abantu benshi hagati ya Gazelle na Young Sisters kwatahukanywe n'umugwi wa Gazelle utsinze ku manota 48-40. Umumenyereza wa Young Sisters Joshua Ndimugakiza amenyesha ko gutsindwa byatumye icyizere cyo gutwara igikombe kigabanuka.
Inyuma ya defete twageze kuri gabyatu, urabona ko twagerageje kuromonta lo muhari abakinnyi, ariko urabona site paroka, urabona ko umutwe ntiturakira, twagerageje twawushike cyane, tubafise ingwara n'iya pivot babiri barabope ari ya absence dure, usanga iyo shiti zitwangiye ata mupivot badufasha bitugoye. Amale rotasyo twagerageje kugira abakinnyi babarapasati binjiye, nibaba yarahotse yabo basubirije.
Mugisha Armel amenyereza Rigazelle wewe amenyesha ko ibikorwa ari byo byabashikanye ku ntsinzi, bakaba bizera igikombe cy'uno mwaka.
Mu mashi yaheruka twaje kuba dusunza fiziki hanze hasi cyane, bari dusungije batwise bado bashe gukina ama contre attaque menshi, batsinde ku ma contre attaque cyane, ubwo uramutse ubona ku contre attaque zabo bazampesheje kuko bazikora. N'ikindi kintu nacyo ni bakinya cyane ku ma penetration, babonye ko twoba mashi yose twakinye defense zone, ifatose nayo iragoye ko umuntu apenetsa ko usanga yugaye ani nije twabakenyuye ni defense na no kwakupa makosa attack.
Mu bagabo naho urukino rwarurindiranye igishika cinshi rwahuje umugwi wa New Star na Lesipo. New Star niyo yatahukanye insinzi ku manota 88-67. Nshimirimana Christian amenyereza Lesipo amenyesha ko barushijwe, ariko akizera ko bagiye kwikosora kuko ihiganwa rikiri rirerire.
Oni bazaje gukintu cyabuze ugiye kubira promet ka tagize ka tatwari bien mugatsa du kilometre 3e ka te kinu bagiyageje gutemposa ku mbizi de fizika ko izi nguvu nyinshi cyane abakinyi bacu barakaka ni je nasho nyasho we kure ponda gusho ku 3e ka tana Fredy Carta wabonye ko bamaze kuba babaye puise nso nso tugiye ko gusora cyane.
Uzindi nkino zabaye aho mihiganwa ya basketball mu Burundi, Burundi rwatsinze Tigers ku manota 99-58, nayo Dynamo itsinda Aigle Noir ku manota 108-72. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Akanunga duce dusoza makuru y'ibanze utwacyafitiye muri kano kanya. Nshuti, mwari muduteze amatwi. Reka ndabashimire ku kanya kanyu mwafashe kugira ngo mubwize ibiganiro bitandukanye by'Ijwi rya Amerika kuri no wa mbere kuri mikro. Ni ibiganiro mwari ko mushikirizwa mu kamwe mwateguriwe na Jean Diane Nahazwe. Bakoze bagize bara bose ngo bivugeze ngire bashimire. Izina ry'abagenzi bacu ekipe kanazikanye twifurije kugira inzu nziza tutangiye mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.